ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanyije ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Kuri internet ni radio yacu voa@akaburungu.com. Inshuti zacu mwese mwiriwe neza, muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Alphonse Daikengurukiye.
Bashatse kumukebura kugira ngo yihanure imbere y'itariki 26 z'ukwezi kwa myandagaro, yihanure tahirahire ngo yurire igiti kituwirwa ngo yindege ku butegetsi kandi atawa mutoya atawa mushizeho.
Uyo ni Leonard Nyangoma, ni perezida w'umugwi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibyizwa shingiro amasezerano ya Arusha n'ubutegetsi bushimikiye ku ntwaro ibereye mu gihugu. Avuga asaba ko perezida Nkurunziza yova ku butegetsi. Iyo nkuru rero n'izindi twabateguriye ni mukanya.
Dutangura makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani y'Epfo, leta ya Sudani y'Epfo imenyesha ko ikeneye ikindi kiringo c'indwi zibiri kugira yige neza ibiri mu masezerano y'amahoro hagati yayo n'abaruberi. Perezida Salva Kiir yanse gushira ko urukumu kuri uno munsi wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu gisagara ca Juba. Umushikiranganje jejwe amakuru Michael Mokai yavuze ko abategetsi bazobaza abanyagihugu ba Sudani y'Epfo niba ugo rwandiko rwoshigwa ko urukumu. Abaroberi bayobowe na Rick Masha bashize urukumu kuri ayo masezerano amasaha make mbere y'uko ikiringo ntarengwa ko cyashizweho n'ishyirahamwe rijejwe iterambere muri mu karere ka Afurika y'ubuseruko mu mfunyafunyo IGAD kigera. Ayo masezerano yari agamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20, ikaba yari imaze gutesha ingo abantu barenga amamiliyoni 2. Ku munsi wa kabiri, Perezida Kiir yararemerewe cyane gose kugira ngo ashire urukumu kuri ayo masezerano. Ibiro by'ubushikiranganji bw'Ubwongereza bujejwe imigenderanire n'amahanga bwavuze ko kongera kutevya ayo masezerano bitemewe na gato. Mu gisagara cya Juba, imigwi itavuga rumwe na leta ariko idashigikiye abaroberi irasaba leta gushira urukumu kuri ayo masezerano vyihuta. Akanama ka ONU kajejwe umutekano kumwe na leta zunze ubumwe za Amerika vyaragabishije ko bizoha ibihano uwariwe wese azotuma intambara muri ico gihugu ibandanya.
Abahinga mu vyirwanisho ruhonyanganda barateye inkunga y'amasezerano leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu rutura byo kwisi bagiraniye n'igihugu ca Iran. Bavuze bati ayo masezerano arafise inguvu kandi azokora ku gihe kirekire. Abo bahinga bavuga bati ikintu cose Iran yogerageza gukora ngo ibandanye ya programme yayo yo gukora ibigwanisho ruhonyanganda byoca bimenyekana kandi mu gihe gitoyi. Mwamenya ko Perezida Barack Obama wewe yamenyesheje ko azokoresha amateka afise mu gihe inama nshinga amateka n'inkenguza amateka ya Leta Zunze za Amerika itokwemera iyo nteguro y'itegeko. Hari video yasohowe na wa mugwi Islamic State ihamagara abarwanyi wawo ku rugamba rwo gufata umuji wa Istanbul, igisagara gikomeye cyane cha Turkiya. Iyo video ituma urutoki kuri Recep Tayyip Erdogan, ni perezida wa Turkiya, yahaye Leta Zunze za Amerika nabo bakora nango bakoreshe ibibuga by'indege by'ico gihugu mu gutera ibirindiro by'umugwi wa Islamic State. Ubwo butumwa busotse kandi leta ya Ankara ihanzwe n'ibibazo byihuta bitumwe nuko inama nshinga amateka yatoye mu kwezi kwa gatandatu itashobye kumvikana kuri leta y'ubumwe kubyo mbere perezida Recep Tayyip Erdogan azohava asubira guhamagaza amatora. Mu Bushinwa, mu gisagara cha Tianjin, imvura yaguye kwa kabiri yatumye ivyo gukubura ahaturikiye vya vyuka bigorana mu gihe n'abantu bari bakigandariye ababo. Iyo mvura rero yaratumye kandi nubwo bagwingaruka mbi ibyo byuka ba bwinshi. Gushika ubu abantu bamaze guhitanwa niyo sanganya baraharugwa mu 114. Ku munsi wa kabiri abakozi baramaze akanya bahuze ubwato butwara ibintu nabwo buravuza amahoni kugira ngo bibuke abaguye muri iyo mpanuka. Muri iyo mpanuka rero harimwo abantu 57 nubu atani mwaramenye irengero ryabo muri amwe harimo babasoda barwanya umuriro bakoresheje kizimyamwoto ubwo wiko bwarimo amatoni n'amatoni y'ibyo byuka umugambwe w'abakomunista usanzwe ucungera bijanye n'ibyo kujya rushwa wamwicaje ko Yang Donglang atita uwo n'umuninyene iyo kompanyi atitaho cyane ibya discipline n'ukoresha amategeko
Umunyamabanga mukuru wa ONU kuwa kane w'indwi iheze yashikirije akanama ka ONU k'umutekano idonido y'ibyagirizo vyerekeye ifatwa ku nguvu n'ubudandaji bujanye n'ikoreshwa ry'ibitsina vyagizwe n'abasirikare ba ONU muri ivyo harimo ibyagirizo biheruka kuvugwa mu gihugu ca Centrafrique ivyo byavuzwe n'umwitangazo ONU yasohoye jo kuwa mbere abagize ako kanama barasangiye umubabaro n'ishavu bafise Kuri ivyo vyagirizo bashikirijwe bongera bibutsa yuko igikorwa cizo nteko zijejwe gucungera umutekano ari ico gucungera abasivile hariho hose baba barungitswe bavuze ko ONU cane cane abasirikare bayo bakwiye kubahiriza ingingo z'amategeko zijanye n'inyifato yabo harimo no kubahiriza gateka kazi na muntu abagize akanama k'umutekano bavuze ko ONU idakwiye kureka ako kagwi k'abasirikare bake ngo bacafuze izina ry'inteko za ONU n'abandi bakozi ba ONU ibihumbi n'ibihumbi akanama k'umutekano gasaba ko umunyamabanga mukuru ashimika cyane ku mategeko akomeye yashinze yerekeye ukutihanganira na gato ubwo bugizi bwa nabi ako kanama kongera gafata nkankama ingingo umunyamabanga mukuru yashikirije zikwiye gushikirizwa ivyo harimo gusaba abayobozi b'imigwi y'inteko zirungitswe gucungera umutekano gushira habona ivyagirizo vyose vyerekeye ubwo bugizi bwa nabi akanama k'umutekano karashima ishigwaho ry'akagwi kigenga k'abahinga bagiye kugira amatohoza ku vyagirizo vyerekeye ifatwa ku nguvu n'ubudandaji bw'ibitsina Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kutwandikira ibyiyumviro byanyu mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook adresi yacu ni radio yacu
Leka tugaruke mu Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika iriyamiza iganda rwa rya Colonel Bikomagu Yohani ryabaye ku munsi wa gatandatu mu itangazo ryasohowe n'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi. Amerika ko isaba ko ibiganiro vya politike bibandanya imigwi yose ikihangana kandi iba mwituze. Leta z'ubumwe za Amerika isaba ko haba amatohoza ataho yegamiye kandi yiziguye na bose. Ari kuri ubwo bwicanyi ari no kundi bwabaye mbere yiyemeje gufasha gukurikirana uwo wese yo kwagirwa no guhonyanga agateka kaza na muntu canke yoba mu bate canke agatuma aho gateka gahungabana Amerika isaba imigwi yose ko yovavanura no kwishimikiza guhungabanya agateka kaza na muntu kugira ngo bashike ku butegetsi bagasaba ko umwe wese yogira kigoro kugira ngo ibiganiro huriyemo bose kandi bihagarewe nabigenga byotunganywa mu ntumbero yo kuzana amahoro leta z'ubumwe za Amerika yavuze iti ibiganiro birihuta kandi imirwi yose itegeza gukorana kugira ngo ishike ku kintu cumvikanywe ko cozana amahoro mu Burundi imirwi yose itegeza kubahiriza agateka kazi na muntu gushikiriza ibyiyumviro n'ubundi bwigengenderwa ko bigatsimba tara iyo migwi yose igomba kwisunga amasezerano y'Arusha cyane cyane ahatomora ugusangira ubutegetsi bwo shingiro ryo kubaka amahoro leta z'ubumwe za Amerika isaba inama nshingamateka na leta kwisunga ayo masezerano y'Arusha no kuvyo ategekanya mu gushinga intwaro itanyoganyoga mu Burundi
tukiri mu makuru avugwa mu biyaga binini mu Burundi Leonard Nyangoma umuyobozi w'inama y'igihugu iharanira iyubahiriza ry'ibwirizwa shingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu arasaba Petero Nkurunziza kuba yatanze imihoho mu kiringo c'indwi imwe kuko ngo Perezida Petero Nkurunziza atoba arekuriwe kuyobora igihugu nyuma y'itariki ya 26 z'uku kwezi. Nyangoma kandi yaneguye ubwicanyi bumaze imisi buba mu Burundi. Ivyo Leona Nyangoma yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Gwema.
Twashatse kumukebura kugira ngo yihanure imbere y'itariki 26 z'ukwezi kwa myandagaro, yihanure ntahirahire ngo yurire igiti kituwirwa ngo yindege ku butegetsi kandi atawa mutoya atawa mushizeho na cinjure agende agende mu mahoro abarundi baruhuke baronka amahoro.
Bwana Nyangoma, abantu bakwibaza impamvu mu musaba ko yegura kandi we yaratowe n'abaturage.
Ninde yamutoye? Yari itoye ntiyatowe n'abaturage, ntiyatowe n'abanyagihugu b'Abarundi kuko ntiyari afise uburenganzira bw'ikwitoza. None rero wumva yatowe nande? Niyo kimwe umuntu wese yoshobora kuvuga ati nanje naratowe, nagiye noshobora kuvuga ati naratunganije amatora mu ntara zitanu naratowe n'abanyagihugu umuriyoni. None vyoca vyemegwa? Ntiyatowe na gatonya.
Mu minsi yashize mwashizeho ubuyobozi bw'ihuriro ryanyu, ese hari ibyo mwaba muteganya nkamwe abanyapolitike cyane cyane mukuru ya politike hanze y'u Burundi gukora igihe cyose Pierre Nkurunziza atubahirije ibyo mumusaba?
Nibyo abarugize barakoze ibishoboka byose kugira ngo amakungu ibihugu bisanzwe bikorana n'u Burundi kandi n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo yumve neza amenye neza intwaro ihonyanga amategeko, intwaro yica, ingene ivyifatamwo, ingene imeze. Rero turakorera cyane mu gihugu kandi abanyagihugu benshi baradushikiye. Ivyo dukora ni byinshi kandi byarakozwe, isemo ni nziza, nico gituma nubwa nosubira kurarika Abarundi kandi ndabizi ntibasinziriye. Ndababwira nti utambana na mukeba nakubita urugohe bamere magabo bame maso. Nkurunziza tumaze iminsi tumukebura ntahirahire ngo yinege ku butegetsi kuko amenye yuko Abarundi batazomwihanganira. Iyo ni coup d'etat yindi kandi ngira ngo nawe nyine yarabiciyemo, yarabonye yuko wese mu Burundi kuva muri 1993 Abarundi barahonje demokarasi, nta ntibashaka n'umwe aza kubaho nyanga abanyaga demokarasi yabo, bagwaniye kumekera benshi bakanayigura bagapfa. Abimenye neza rero yuko Abarundi batazomukundira.
Bwana Nyangoma, amahanga menshi yakomeje kuvuga ko ashyigikiye ko hajyaho leta y'ubumwe mu gihugu cy'u Burundi. Ese muri iyi minsi Bwana Nkurunziza abasabye gutaha kugira ngo namwe mube mu bagize iyo leta y'ubumwe, mwaba mwiteguye kubikora?
Nkurunziza yo bidusaba kabuki ko none atari umukuru w'igihugu. Icyo twemera gusa twebwe turashaka ko ibihinduka byose ibiba mu mahoro, ugucinjura kwa Nkurunziza kuba mu mahoro. Turashobora kumwemera tukumvikana tukaganira ingene yucinjura mu mahoro, hanyuma tugashyiraho leta mfata kibanza kandi twumvikanye n'imigambi two kwisunga mu kuyobora igihugu. Icyo kiringo tunacyo nyine twokumvikana kiri gufata kibanza cyo nafasha no gutegura amatora mu idegenzo, amatora mu butungane, amatora akoregwa ahabona.
Bwana Leonard Nyangoma, turagushimiye cyane akanyu ha iradijwe rya Amerika. Murakoze.
Yego, nawe urakoze.
Ego urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhushya? Ndabinginze nimuze muhemukira igihugu cyacu ngo mubihindukirize kuba mwokingi.
Aya naco tuzohemukira
byoroshye imana. Burya amategeko aremera nk'amabuye, twebwe abapolisi turagerageza n'ukuntu, kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu.
Uramuko
ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki, naho nyine wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera. Ntumva waragarutse?
Murambo wari mu mugambwe barankeneye cyane. Ma, tuzokuba hafi ntugire ikibazo.
Ndiye ndabuteka kwenye nuru na wewe wiki.
Neka niji.
Wana kumari maja Uganda rakumuvye wanya itangu na wakitibana.
Mve ash.
Dawa sate ni mungu kuikiti ya marazi.
Shumbi.
Muna wana mgeocha matora kumufisuru hararuni. Sinze nuumve muri mwebuge haru wagiri tuka marazi ya mwene wabu.
Ya kumenu mutwe.
Muna winye mele.
Mnye neza na wewe vila kurava yewe mutagondwa.
Mutagondwa.
Akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Tuve mu Burundi tujabuke mu Rwanda. Ababa mwizinga rya Amazane rikikujwe n'umugezi wa Akagera ndetse n'ikiyaga ca Rweru mu Bugesera barahangayikishijwe na kazoza kabo nyuma yaho azokwimugwa bakugwa kuri iryo zinga, kuko ngo ibikorwa byo kwitegurira kubimura bigeze kure. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwabwiye Ijwi rya Amerika ko ikibazo cyose cyovuka mu kwimura abo banyagihugu bazogitorera inyisho.
Mazane, ikirwa kiri hagati y'umugezi wa Kagera mu Bugesera n'ikiyaga cya Rweru gikora ku Burundi. Iki kirwa ubwacyo n'akagari gatuwe n'abasaga igihumbi. Hiyambajwe abafatanyabikorwa ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwatangije ibikorwa byo kubaka amazu yo kuzimura abatuye ikirwa cya Mazane. Ubuyobozi bwa Bugesera bwabwijwe irya Amerika impamvu basanze ari ngombwa kwimura abanyamazane. Bwana Ruhi Rwagaju, umuyobozi w'akarere ka Bugesera.
Tekereza ko n'ubundi nabo impamvu tugiye kubimura nuko nabaho batari bafite aho bahinga hariya, babaye benshi ugereranyije n'ubutaka buhari. Ariko aho tugiye kubimurira ni impande y'umujyi, abantu bashaka no kubafasha mu bundi buryo bwo kugira indi mibereho idasigiye no ku buhinzi. Abantu bakagira n'imyuga babigisha n'ibindi bikorwa tubafashamo byo gutegura no kureba uko babaho. Ariko tugiye kuzagira tubiganira muri konsensus note.
Abagiye kwimurwa bo babiha agaciro ki bamwe muri bo?
Numva kwimuka bo bagiye bimura numva n'iterambere bagezeho, kuko urabona muri iki kirwa nta terambere dufite. Reba nk'abandi barabona umuriro, abandi babonye amajyambere, nta kintu twigeze tubona. Ngo rero ngiye ndumva kwimuka ntumva bwose nta kibazo.
Kutwimuka tukagera ku iterambere nanyo nkajya ntego imodoka nkajya i Kigali, nkajya nko kurangura ibicuruzwa, nkatembera nk'aba najya mu Mutara. Ubumwanga ni nko muri gereza byo urabibona nawe. Ariko burya iterambere riza abantu ribanza munda, abantu bariye bahaze nibwo iterambere ribageraho.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika ku kirwa cy'Amazane, umubare munini wemera bidasubirwaho kwimurwa. Gusa ukagaragaza impungenge zikomeye zo kuzibona mu nzu ntaho gukubita isuka, cyane ko batunzwe n'ubuhinzi, kuko magingo yababwiye ko bazagenerwa inzu gusa yo guturamo.
Kutwimura nibyo batujyanye ahagaragara, kuko n'ubundi leta yadutekeje yibona ko tutagomba kubana mu bwigunge. Ariko noneho ubwo bwigunge barebye ni barebe n'ubwigunge bwo kugira ute bw'imirire, kuko ntago twajya duhora dusabiriza igihe cyose.
Inzu irimo sima nta n'ikintu ivuze kuri iki. Igifite agaciro cya mbere kuri nge ni ukuba nariye nkabona umwenda wo kwambara, umwana wanjye akabona isabune, akabona ikayi n'ikaramu akajya ku ishuri. Naho inzu ya sima kuyibamo ntari bukureho isima ngo ngaburire umwana nta kintu bivuze. Ivyo ntago birimo biratunezeza kutwimura batanje kuduha ubutaka bwo guhinga. Nibabanze baduhe ubutaka duhinge, noneho nyine babone kutwimura. Naho ibyo ngivyo barimo baradushyiramo, turumva ni nk'ikigare, turumva tugiye kuba nk'impunzi kandi twara abaturage dutuye mu gihugu.
Leta ni umubyeyi, uko batekereje kudukura hano muri kino kirwa, hariya hakurya hari ibisigara, hari amashyamba, bazadukatire nibura wenda amasambu yo guhingamo. Turabyemera ko tugende tuze dutembera igihugu cyose na za Uganda tugere.
Muri uku kuzimurwa nk'uko babisobanura ko babibwiwe n'itsinda ry'akarere ry'abasuye ngo inzu zizahabwa agaciro n'iza bafite umuryango gusa, byumvikana nk'imbogamizi ikomereye abakiri ingaragu biyica ko yabubaka.
Nk'abasore bavuga ko nta musore bagomba guhinza, kandi hano wenda narishakashakiye nkarekura hirya no hino nkaba nayiyubakira. Ariko ngo utari umugabo ntushobora guhabwa inzu, ugasanga izo nazo ni imbogamizi. Abasore rero ufite nk'imyaka 20, 19 warashije kwiyubakira inzu, kavuga ati kugira nanjye ntazahomba reka nza n'umugore. Kandi uwo mugore n'umuza ni igihe cyawe kitaragera, ni ibibazo. Niba bari kudutegeka ati tuboneze urubyaro, nta kuntu uzaboneza urubyaro guhera ku myaka 19 wazasaza byatabagaye. Urumva rero ngo bari kudutega imitego ikomeye cyane.
Leta y'ubumwe igende nicyo kintu gitekerezeho, irebe ku musore w'imyaka 23 atashobora urugo, ahubwo abari kwishakira ejo hazaza heza.
Ibibazo kimwe n'ibindi byavuka mu mirimo yo kwimura abatuye ku kirwa cy'Amazane, ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwizeza ko bizaganirwaho umunsi ku wundi, cyane ko ngo inzu bazabimuramo nta kiguzi.
Ntabwo wafasha umuntu kubera ko atishoboye ngo muhinzi nziza unateganye uko agenda abaho muganira n'ibibazo afite, barageza avuge ngo sinagize mwahore kandi ibyo mwamukoreye nta n'ikindi kiguzi, mwamuca bari mu rwego rwo kumufasha kugira ngo undi mu umunyarwanda wese ufite uburenganzira bwo guteza imbere ariko inzitizi n'impungenge bazagenda bagaragaza
nta gihe ntarenga ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera butangaza cyo kuzaba bwarimuye abatuye ikirwa cy'Amazane cyo kimwe n'igiteganijwe kuzahakorerwa nyuma yaho igihe kwimura aba baturage byakoranwa ubushishozi byazababera umwanya mwiza wo kugera ku bikorwa by'iterambere birimo ubuvuzi n'uburezi mu bwisanzure aho iki kirwa cy'Amazane cyabereye na magingo y'abagituye baracyaterwa ipfunwe no kuyoborwa n'abaturutse mu yindi mirenge kuko ari bwo umuturage umwe rukumbu havuka arangije amashuri yisumbuye nyirabayazana ikaba ari uko kubana guhora bambuka imigezi n'ikiyaga bibaca intege dore ko nta bundi buryo bw'ingendo bushoboka Erika Bagiruwubusa ijwi rya Amerika ku kirwa cy'Amazane mu burasirazuba bw'u Rwanda
abarimyi b'abarundi aho bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ntiborewe na gato mu buzima bwabo bwa misi yose kuko basa n'abatanguriye mu busa ariko aho baherereye bariyungunganya kugira baronke ico rirenza mu kuremesha ibiteramo bagasaba abajejwe Burundi gukora ibyo bashoboye kugira bene barundi batahuke basubire mu mahanga yabo ni inkuru twategurirwe na Desire Hatunga Imana
Kumboni zuba rirasa rikaturasira twese niritora umuhutu cyangwa umututsi niriraba nirivangura
umutekano muke urangwa mu gihugu cy'u Burundi watumye abarundi batari bake bata igihugu cyabo barahunga ntiwasize inyuma abaririmbyi b'abarundi aho barenga 30 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda umwe muri bo azwi ku izina rya Satbi ati bategeze kuguma baririmba naho bahunze
iki gihugu turangisangiye nanunga kumiriwe kwitwa umurundi none nikuki dufubusa none nikuki duchanamwo
ya itwa Satbi turama bafle
Satbi ndagusanze gahanya iremera mu gihugu cy'u Rwanda biga nk'umuririmbyi yahunze kuririmba birashoboka
eh birashoboka birakunda kuko yuririmba kawe ifise mu myaka ndivuga ko biwe biri mu maraso birashoboka hano hose kuvuga ko nawo shira mu gihugu cy'anyuma kwisi cyagaragaza nkaririmba nawo shira muri Somalia
na hariko baririmba ingorane ngo ni nyinshi cyane kuko basa nabahereye mu busa ariko umugabo arinda kaje bategerezwa gukora kugira baronke ico bafungura naho bitoroshe
ingorane ni nyinshi na management na ubufasha uriya bufasha twari dufise muhira byinshi mu makontra menshi twari twamaze kuronka yarahagaze tugeze ngaha turi mu gihugu cyacu kamem muga turi yungunganya mu buryo buke dufise ni byinshi twataye muhira twatakaje ariko tugomba kurondera tugomba kubaho umuziki wonyine ni utubeshaho urumva naho nyine turonke icyo tufungura tugomba gukora uko bikose
ivyo nabonye mana Sinzi kwa livyo nimbari jewe ngwaya maso mana mbabarira
Uwo ni Yoya Jamari umwe mu baririmbyi b'abarundi akaba yahungiye Kigali mu gihugu cy'u Rwanda tukaba rero turi kumwe ngahanya aho tumaza tuti mbega ubuzima ku muntu w'umuririmbyi ari mu buhungiro bwifashe gute
ubuzima ku muntu ari mu buhungiro yabo muririmbyi yabo ari wese je nibaza kubona bajya bose bakuze bavuga ngo barakize cyangwa n'abanye politike bakomakomeye umuntu yari mu buhungiro aguma ari mu buhungiro ibyo bavuga ko muhira ari muhira n'ibyo muhira ni muhira kabisa tuba dukumbuye muhira tuba dukumbuye kuba mu buzima bwo muhira ubuhungiro n'ubuhungiro gusa kuko igihugu cyacu n'u Burundi igihugu cyacu cy'u Rwanda
Yoya Jamari nawe amenyesha yuko kugira babeho bisomamwo mu bubare bakaremesha ibiteramo kugira bashobore kubaho mu ngorane barimwo kandi ngo birabafasha.
Urinye byo baragwa gashara kawe karagufasha kubaho mu kuyunguruza mu kuriha inzu mu kuriha ibyo fungura n'ibindi ariko sico kimwe no muhira ko muhira asanga umuntu ivyo asanzwe abifise hanyuma gatangura kurondera ibindi byo mu bundi buzima bwo muri kazoza kiyo ariko ngahantu nkuko kazoza umuntu aba yagahagaze gato yagahagarise gato akabaho ku munsi arondera kubaho ubuzima bwa misi yose mugabo ya maproject badufise muhira ugasanga nayo umuntu agifise nkubu tugitangura kwiyungunganya ngaha nkumbure mu minsi imbere ayo maproject tuzoyagira nayo
Satbi asaba ko abateye intambara mu Burundi yatumye abana b'Urundi bahunga bokora ishoka byose bagahagarika kugira abana b'igihugu basubire gutahuka
umwe wese ari kubyinyungu z'igihugu n'abanyagihugu sadiko uhagarika aho magaze ku munya politiki wari we wese kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma bagerageze baturira inyishu kibazo mu gihugu kuko nta kuntu twosanza ruko urabona turi benshi mu mahanga abandi bari he igihugu ntibimeze neza aho ugiye bakubwira kuri impunzi ari uburenganzira utabufise nushobora kwidegemvya urumva barabe barabe bazana amahoro baduha amahoro ko musabanyagihugu dutaye dutaye muhira
nayo ya Jamari asaba ashimitse ko ufise wese icyo yoterera kugira amahoro agaruke mu Burundi ko yofasha ibintu bitarayangara
umuntu wese afite icyo yokora icyo yoterera intererano yotanga kugira ngo amahoro n'umutekano byarangwa mu Burundi bigaruke turamusabye ko icyo kintu yogiterera ahari hose ataravye idini arimwo ataravye ubwoko arimwo ataravye intara ataravye iki aterere ku nyungu y'abarundi bose bari mu mahanga n'abari mu Burundi umutekano ugaruke umuntu ataye mu gihugu asubira mu buzima nk'uko yarabayeho imbere y'uko ingorane zitangwa
abaririmvyi bamenyesha yuko naho nabo nyine bari mu ngorane ngo ingorane zirarutana bazoremesha ibiteramo mu makambi y'impunzi na cyane cyane ikambi y'imahama udufaranga bazoronka badufashishe abana batarashikana imyaka 10 kugira nabo bereke bene wabo yuko ufise cyasumbije uwundi iyo mufasha mu ngorane barimwo
kai 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 ijwi ryiza ryawe ryohera amatwi
Iziratunga Imana Kigali ijwi rya Amerika
Mukanye turasozera igice cy'ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse muri make inkuru nyamukuru twa twabashikirije leta ya Sudani y'Epfo imenyesha ko ikeneye ikindi kiringo cindwi zibiri kugira yige neza ibiri mu masezerano y'amahoro hagati yayo n'abaroberi president Salva Kiir yari yanse gushira urukumu kuri ayo masezerano Korona umunsi wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu gisagara cha Juba umushikiranganje hajejwe makuru Michael McCoy yavuze ko abategetsi bazomenyesha abanyagihugu ibiri muri aya masezerano babaze niba ubu rwandiko rwoshigwa ko urukumu tubibutse ko akanama ka onikajejwe umutekano kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabishije ko bizoha ibihano uwariwe wese azotuma intambara muri ico gihugu ibandanya
Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi iriyamiriza igandagurwa rya Colonel Bikomagu ryabaye ku munsi wa gatandatu ibyo byabonetse mu itangazo ryasohowe n'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi aho Amerika isaba ko ibiganiro bya politiki bibandanya imigwi yose ikihangana kandi ihagumwe ituze Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba kandi ko bamatohoza atawegamiye kandi yizigwe na bose ari ariko urugo bwicanye bwabaye ku munsi wa gatandatu nyene ari no kubundi bwabaye mbere
Umunyamabanga mukuru wa ONU kuwa kane w'indwi iheze yarashikirije akanama ka ONU k'umutekano idonido ry'ivyagirizo vyerekeye ifatwa ku nguvu n'ubudandaji bujanye n'ikoreshwa ry'ibitsina vyagizwe n'abasirikare ba ONU muri vyo harimwo ivyagirizo biheruka kuvugwa mu gihugu ca Centrafrique ivyo vyavuzwe mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere abagize ako kanama barasangiye umubabaro n'ishavu bafise kuri ivyo vyagirizo bashikirijwe bongera bibutsa yuko igikorwa c'inteko za ONU aho zirungitswe hose ari gucungera agateka kazina muntu n'amagara y'abanyagihugu baba bagiye gucungera
hari kandi video yasohowe na bamurwi Islamic State ihamagira abagwanyi bawo mu rugamba rwo gufata umuji wa Istanbul n'igisagara gikomeye ca Turkiya iyo video ituma urutoki kuri president wa Turkiya kuba yarahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bakorana ngo bakoreshe ibibuga by'indege by'ico gihugu mu gutera ibirindiro vya bamurwi wa Islamic States. Mu Bushinwa mu gisagara ca Tianjin imvura yaguye kwa kabiri yatumye ivyo kubura ahakurikiye ahaturike vya kwanisho roho nyanga byavyuka bibangamira amagara y'abantu bigorana cyane.
Bagenzi rero mukunda radio ijwi rya Amerika turabashimiye cyane ko namwe duteza amatwi kuri uyu munsi. Tushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye kuri nabadufashije kugiranya ibiganiro byo kuri numugoroba turashimiye Peter na Fatuma Kalalali Masi kuri mikro mwari muri kumwe na jewe Oriane Itangishaka
na Alphonse Dekengurukiye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the voice.